Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa mbere n'igenekerezo rya 17 rihuhuma n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira Radio Nzamba gato yakawe ndabahaye umwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abantu bagira hafi 10,000 nibo bamaze kwakirwa mu Burundi kuva ku genekezo rya 14 gushika undo munsi bahunga intambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi cya Congo cyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Abasirikare b'u Burundi bahamagarirwa kwifatanya n'abarundi bagasezera ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabasutse mu ntambara yo mu gihugu kibanyi cya Repubulika iharanira intwaro rusange atanyungu ifitiye u Burundi. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'umugambwe MSD. Makuru ajanye n'ibidukikije n'idogo ni yose mu banyagihugu begereye ahari ihinguriro ry'isima Buseko basaba ko ryo kwimurirwa kure y'imihana kuko ibyotsi birivamwo bibabangamiye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Abantu bababa 10,000 nibo bamaze kwakirwa bahunga intambara mu gihugu kibanyi cya Congo aho ni kuva ku magenekerezo ya 14 gushika ku gihe 16 ruhuhuma cyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu mu kiganiro n'amenyeshamakuru cyo kuri uyu wa mbere. Martin Niteretse amenyesha ko abahunze bashikanwa mu bigo by'imfata kibanza by'igihanga mu ntara ya Bubanza no mu ntara ya Cibitoki. Yongera aramenyesha ko hari igikorwa cy'igipolisi kiko kirafata abanyamahanga baba mu gihugu badakwije ibyangombwa abo nabo ngo baca basubizwa mu bihugu bavuyemo. Tumukurikire.
Burundi imaze kwakira abariko bahunga bava mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo binjira baciye ku mupaka wa Gatumba bena baja guka Rusizi. Bose hamwe bageze hafi 10,000. Abo bahunga baca uko babibabwiye ku mupaka uzwi wa Gatumba muri komine Musimbuzi cyane bakajabuka baciye ku ruzi Rusizi mu bice bimwe rimwe by'intara ya Bubanza n'intara ya Cibitoke. Kubera ko mu bihe nk'ibyo abantu baba ariko barahunga intambara baba bagizwe n'imigwi myinshi imigwi itandukanye, Burundi rero bugafata ingingo yo kubanza kubiganiriza mu bibanza kimwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza cyo twita Cité de Transit cyari gisanzwe gitekanye kwakira abarundi bahunguka bava mu gihugu cya Repubulika ya Afurika Demokarasi ya Congo n'ikindi kibanza cyishemeye Cibitoke kuko kubera ibyo bibanza bifite ubushobozi buke hariho n'abandi bace baronererwa ibibanza tubashyiramo abakristante cyangwa ibindi bibanza tubiganirizamo ibyo bibanza rero cyane cyane kugira habe isuzumwa n'umwidondoro wabo bene wacu babahunze bavuye mu gihugu cya Congo. Umwe wese akamenya umwidondoro wiwe maze habangurwe abasoda baba barimo n'abasivile abagwaye cyangwa bafite ibindi bakeneye byihuta nk'abakenyezi bafite imbanyi n'abana babone kubandanya babafasha neza kugira ntihave hagira izindi ndwane bagira kandi bashyize mu gihugu kibanyi gisanzwe cyakira abantu b'abanyamahanga mu bugwaneza. Tuboneyeho kandi n'akaryo ko kumenyesha ko hariho n'ibindi bikorwa bisanzwe bikorwa imisi yose n'igipolisi cya Repubulika y'u Burundi mu kuraba ko mu makaritsiye cyangwa mu cyumba abanyamahanga uba bahari cyangwa bahaba ko bose bakwije icyangombwa. Turi ko bashyira abanyamahanga bose ntacyo gisa gisana n'ibiriko biraba mu gihugu kibaye cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo.
Tukiri makuru ajanye n'intambara zo muri Congo, kubona abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwanya umuhari M23 fadikanije n'igisirikare cya Congo bahunze aho bataye bariruka, bigaragaza ko badashaka gusiga ubuzima mu ntambara atacu imariye igihugu. Ibyo biri mu itangazo ryasowe kuri no wa mbere n'umugambwe MSD aho uhamagarira abasirikare b'u Burundi kwifatikanya n'abanyagihugu bagasezera intwaro ya CNDD-FDD. Kurikira François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD.
Ubona ibyabashikiye bimeze kujya ni bigaragaza yuko atashaka imbere ya byose nishaka arashobora kuba hari n'izindi ngorane abasirikare bo nyine bashobora kuba bazi mugabo twe tutazi mugabo icyo umuntu wese acabona nayo wata musikari nta shaka ririmo yo kugwana kandi birumvikana nushobora kubwira ishaka utazi n'icyo ugwanira kandi biraboneka ko batazi icyo bagwanya. Nicyo gituma rero abasirikare b'u Burundi tubibutsa ibyo bazi mu ndahiro yabo barahiye kugwanira abarundi mu Burundi. Saba cyangero ingaho kugira bagwanire akagwi gafukamye mu nda abarundi kabasabye rero ko bibuka iyo ndayi bakorera abarundi ntibakorera akagwi kabategetse. Kandi cya kabiri tubabwira tuti barakwiye nabo nyine kwiyamiriza intwara ya CNDD-FDD erega n'abarundi nabo nyine iyi ntwara nayo imaze imyaka atakindi ikora atari ukwica abantu atari ukubanyuruza atari ukukwangaza. Dusanze igice cy'umuriyoni cy'abarundi bari hanze asimvuze abavundiye mu munyororo ayo mabi yose n'ay'abarundi nabo n'abarundi icyo turakibibutsa na cumi nyine. Kwa gatatu naho turabasaba yaca umuca kugwanya ingwano mutumva ni mu byanjye mugwanye icyo muzi mugwanira mugawe ikintu utazi gwanira ujye gukora yirege icyo nicyo dusaba abasirikare.
François Nyamoya asaba abarundi gufatana mu nda muri kino gihe ngo kuko intambara iri kubera mu gihugu kibanyi cya Congo ishobora kugira ingaruka mbi ku barundi biturutse ku ntwaro ya CNDD-FDD. N'ubunyine tumukurikire
icyo dusaba abarundi nacyo nuko muri rusangi mu bihe n'ibi iyo mu gihugu kibanyi hari intambara ntibishobora kutabwira ingaruka ku barundi kandi hariho abashaka kubikoresha na cyane cyane nk'iyo ntwaro ya sendete nibyo n'abarundi bibonera ngaho ushaka kubacanishamo wacamo mwacakubiri. Dusaba abarundi byifatamo neza bagumye bafatanye mu nda bambime amatwi bibabakurikire bibabajane mu bintu bidashoboka bishobora kugira ingaruka nini ya cyane. Muri bino bihe arasaba ko abarundi muri rusange bagira ubwitonzi ntibapfe gukurikira abandi. Twagize icyo dusaba na makungu iyo tuvuze amakungu hariho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika harimo ibihugu byo mu karere turimo hariho amakungu muri rusange abo bose kandi twabibukije ko nabo nyine bashyigikiye amasezerano iyarusha. Tukabasaba rero ko bafata mu mugongo abarundi bariko baragerageza ibishoboka kugira nabo nyine bikure ko iyo ntwaro sabe bababwire bumvishe iyo ntwaro ko atakunda atari ukwemera kuganira n'abandi barundi dutore umuti twese hamwe. Hanyuma cyanyuma twasabye murabona ibyo bariko barakorera abanyamahanga bari ngaho abakongomani abanyarwanda abarundi bose sinyarize no kubivuga kuko tubyamamo mugabo nk'abo bantu twakiriye mu gihugu iwacu bakabatoteza bakabakorera mabi kubera iyo ntambara twasabye amakungu ko basaba leta ndayishimiye ibyo bintu babihagarike n'ingoka.
Inzamba
Dogo ni mishi mwanyagi hugu baba hafi yihi nguliro jisi mabuseko liri muri komine Rugombo Muntara Cibitoki. Bavuga ko ibyotsi bibi biva muri iryo hinguriro bibangamiye amagara yabo, bagasaba ko ryo kwimurirwa ahandi. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Pacifique Nkeshimana.
Abanyagihugu bo muri iyo karitiye bavuga ko muri kino gihe ubuzima bwabo bubangamiwe n'ibyo byose biva muri iryo hinguriro. Bavuga ko ari byose binuka cyane kandi byokera. Mbere ngo hariho n'abanyagihugu cyane cyane abana bamaze kuhandurira indwara zo mu mazuru, inkorora, gripe n'izindi, bakabona ko atagikozwe mu maguru masha abantu bashobora kuhahonera.
Ufi ujima gatumere nabi cyane ukwiza mutira dufisi kura yuko ryo hinguriro ryafite igisata cyayo kigira kabiri aricyo bahinguriramo amabuye ibyo bita emasetomye bakabizana bakabicaniraho birarekura imyotsi myinshi cyane kandi imyotsi inuka ku buryo babicanye igisaha cyose kimwe ngo imvura irakuvye atanga igifungu akakujya ko ahantu haba imisozi hatyo igifungu. Twarashemereye, twaravuze, twarasabye abategetsi kenshi gashoboka, ariko amanama yarabaye ariko nta kintu kizanye. Uno munsi abana bamara inkorora idacika, inkorora idahera hamwe n'ibicurane bidahera. Ibyo tusura byose birimo iyo micafu.
Abo banyagihugu bavuga ko icyo kibazo bagishikirije abategetsi akatari gake, ariko bibye ubusa. No munsi basaba umukuru w'igihugu kubatabara ngo agarukire amagara yabo.
Turasaba abarongoye igihugu bafate mu mutwe ikibazo, bamenye yuko ni twapfa batazorongora imisozi cyangwa barongore ayo mahinguriro ahita atwononera ubuzima. Ariko nimba badupfunda, nimba koko bavuze ko ari leta njyewe, batubungabungire amagara kuko ni twapfa turazira aho batwara. Turabisabye twinginze kuko ubuzima bwasobanuye nabi bagiranwe cyane. Turasabye se barongoye nagisha koze kuko niwe agira byose mu gihugu. None ihinguriro rimwe ingo zirenga ninde yo kwimuka. Ni ukuri turasabye nimba umukuru w'igihugu yumva akamo kacu ntakunda abayihuriwe, turasabye adutabare.
Mu minsi iheze abategetsi b'intara ya Cibitoki bari bamenyesheje kumbonesha kure y'igihugu ko icyo kibazo kiriko kirigwa ngo barabe ingene iryo hinguriro ryo kwimurirwa mu kindi kibanza.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Tukiri muri iyo ntara nyene mu gisata kijanye n'ubutunzi haribonekeza ikena ry'ibinyobwa by'ihinguriro bwa Rudi muri komine Rugombo ni mu ntara Cibitoki nyene. Abanyagihugu bo muri iyo komine bakababazwa n'uko aho bibonetse ibyo binyobwa bigurishwa ibiciro by'umurengera, bakanigura ko ibyo byose biba abajejwe intwaro barurera ntihagire icyo bakora, bagasaba ko ibiciro byashinzwe na leta byo kubahirizwa. Ido nido na Parfait Mudasigana.
Abo banyagihugu bo muri komine Rugombo bavuga ko imodoka zihinguriro bwa Rudi zidasiba gushikana ibinyobwa bikwiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ariko abo banyagihugu bakidoga bavuga ko ibinyobwa iyo bishitse mu bubare bidasubira kuboneka. Umwe mu banyagihugu baba muri komine Rugombo akavuga ko aho bemeye gutanga ibyo binyobwa babigurisha ku mahera menshi.
Ubu icupa rya Amstel riguha amafaranga hagati y'ibihumbi 200 to 600 aho ushobora kuyonka, hanyuma icupa kiriyeri naryo kuri munsi nini riguha amafaranga 1500 to 1500 aho ushobora kuyonka. Ariko rero amakenga tugira ni uko imodoka zambaye inzoga iminsi yose, kandi abo badandaza b'inzoga bakazironka iminsi yose, ariko bari bwabo bukaba bwugaye, ubutubare nabwo bukama budugiza ibiciro.
Abo banyagihugu bakababazwa n'uko ibyo biciro by'umurengera bishingwa abo mu ntwaro barorera. Basaba bashimitse ababijejwe gukurikirana uko inzoga zitangwa muri iyo komine kugira ngo abatubahiriza ibiciro bahanwe hisunzwe amategeko.
Hanyuma rero twe turasaba, turasaba intwaro, turasaba komine Rugombo, turasaba komisiyo de polisi muri komine Rugombo, nagenzi izo ntonde, nagenzi uranyambubare baronse inzoga nibarabe ko bazidandaje, nibarabe yuko bazuguruye, bagenzure ibiciro, nibakure ku ntonde abadashoboye kudandaza igiciro kizwi cyangwa abadashoboye kudandaza inzoga mu dinobwe n'abanyagisagara nk'uko zibatariye mu gisagara. Nibacamande, nibahashe, bacamande abo bantu bonona ibiciro, hanyuma leta nayo yabareka, izoba yerekanye yuko ibashyigikiye.
Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka musantiri wa komine Rugombo kugira ngo agire icyo avuze kuri iryo kena n'iduzwa ry'ibiciro ku binyobwa bya Brarudi.
Urakoze Parfait Mudasigana, dusozerere ku makuru y'inkino nk'uko vyama buri kwa mbere. Umupira w'amaguru bumamuru n'ubu niyo iri kwisonga yihiganwa ku ndwi igira mirongo ibiri. Ni nyuma yaho yaraye inganije na Aigle Noire bariko bahiganirwa ico kibanza. Umugwi serukira gihugu w'abigeme buca ufata nawo urugendo ugana igihugu ca Mali ahugiye gutana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu wa Burkina Faso mu nkino zo kurondera itike yo gushika mu nkino z'igikombe ca Afrika zizobera muri Maroc umwaka uza. Muri basketball umugwi w'Urunani niwo watwaye igikombe citiriwe ubumwe mu nkino zitunganijwe na Febabu ifadikanije na MAC Burundi ishirahamwe Rukristu. Ni inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Kuri wigira mirongo ibiri y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, imirwi ya Bumamuru na Aigle Noire iriko ihiganirwa ikibanza ca mbere c'ihiganwa yaraye inganije gusa ku bundi hariya ku kibuga c'Imakamba. No kuri stade Ngoma igitega, imirwi ya Flambeau du Centre na Musongati yose yo ngaho igitega nyene yaranganije gusa ku bundi ku kibuga cayo Urukundo c'Ingozi. Ngozi City yatsinze LB Amasipiri bitsindo bine vyose ku busa. Ni mu gihe Uganda kuri stade Urunani ukinzo yanganije na Interstar igitsindo kimwe ku kindi. Ku munsi wa gatandatu igitega kuri stade Ngoma, Kayanza United yaje kwatsindira Moso Sugar ibitsindo bitatu kuri kimwe. Kuri stade Urunani c'i Uganda, Vitaro yatsinze Olympic Star igitsindo kimwe ku busa. Academy Deira kuri stade Ngoma igitega yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa. Ni mu gihe ku munsi wa gatanu Royal Vision yanganije na Burundi Sport Dynamique bitatu ku bindi kuri stade Urunani i Uganda. Ushika ubu rero ku ndwigira mirongo ibiri yiganwa n'ubu Bumamuru niri kiri ku isonga n'amanota 45 igakurikirwa na Aigle Noire ifise amanota 43. Flambeau du Centre iri mu kibanza ca gatatu n'amanota 38. Nayo RLB Amasipiri niyo ikiri mu kibanza ca nyuma n'amanota 6 gusa. Imirwi ya Academy Deira na Burundi Sport Dynamique ikaba ariyo ishobora kuzoherekeza RLB Amasipiri mu cicaro ca kabiri inyuma y'iri higanwa. Nayo mu bigeme umurwi nserukira gihugu ku munsi wa gatatu uzofata urugendo ruzobushikana i Bamako mu gihugu ca Mali, aho ku magerekerezo ya 2023 na 2026 z'uku kwezi bazokina n'umurwi nserukira gihugu wa Burkina Faso mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo gushika mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afrika zizobera muri Maroc mu mwaka uza. Bakazokinira muri Mali kuko na Burkina Faso nyene cyo kimwe n'u Burundi bitagira ikibuga cemewe na FIFA. Muri basketball umurwi w'Urunani niwo watahukanye igikombe c'urukino bitirwe ubumwe bw'Abarundi mu gutsinda Dinamo ku munsi wa gatandatu amanota 72-50. Inkino zatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi rifatikanije n'ishengero Ubukristo MAC Burundi.
Urakoze Alexandre Niyungeko. Ni nungaha duciye dusozera ano makuru. Nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi. Mugire aho muba mwubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.